Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 26 myandagaro mu mwaka 2025 tutirangwe bagenzi mwashimiye kwikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiriwe cyangwa imaramutse bibanye naho muherereye iryasango ry'amakuru mu kikundi nayo bakabagizwe ndigimo mukuru zikurikira gatosi nimo yahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko ariko agirirwa itotezwa rya politike avuga ko abangamiwe n'utwara sentare imvugo ya ntahangwa abasirikare b'abarundi bagera ku icumi basize ubuzima mu ntambara ziriko zibera mu seruko bwa Kongo muri iyi minsi ibiri abandi benshi barakomeretse nk'uko byemezwa na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Kongo Intwara CNDD-FDD ngo niyo ikwiye kubazwa bijanye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 kuko niyo yaretse Perezida Nkurunziza arihagira ikiringo cya gatatu giciye kubiri n'amategeko ari n'ayandi ni mu kanya samukazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa wahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ariyamiriza itotezwa avuga ko rijyanye na politike amaze igihe agirirwa itotezwa yagiriza kumushikiza manza muri sentare nkuru ya ntahangwa azwi ku izina rya Ernest yari mu gihugu cy'Ububiligi uwo munyapolitike mu kiganiro yahaye radio Nzamba tumuneze ku kibazo cy'uko yoba ariko arondera ubuhungiro mu gihe n'ikiringo yategezwa kumara muri icyo gihugu cy'Ububiligi carangiye ku igenekerezo rya 2022 myandagaro uyu mwaka twibaze Jean-Marie Ndabashinze
mu kiganiro yahaye radio Nzamba agateka kawe wahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Gaston Ndimwo avuga ko harakagwe kariko karamuturatuza kabicishije kumushikiza manza wa sentare nkuru ya ntahangwa azwi ku izina rya Ernest wa munyepolitike amenyesha ko yaragiye mu gihugu cy'Ububiligi kumvo z'amagara yaramukitse ariko iminsi amaze mu gihugu cy'Ububiligi ntahakana cyane ngo yemeze yuko yahunze u Burundi ariko aremeza yuko itariki yo gusubira mu Burundi yoyo yarenze yamenyeje radio Nzamba agateka kawe ko yabanje kubangira kubera atari yizeye umutekano wiwe asubiye mu Burundi byabitekanijwe yuko Gaston Ndimwo asubira i Bujumbura kwa 2023 myandagaro ariko n'ubu nyene yatumeyeje yuko akiri i Buruseli mu Bubiligi kuri iyo tariki nyene ya 23 myandagaro urugo rwa Gaston Ndimwo ruri muri quartier Miroir rwari rwazindutse rwugarijwe n'igipolisi iyo nzu yari igabuwemo kabiri igice cya Gaston Ndimwo n'igice cy'umukenyezi wa Gaston Ndimwo asanzwe bari mu matati mu ruhande rwa Gaston Ndimwo yari yasize umuravira inzu icaje gutangaza Gaston Ndimwo ngo nuko abapolisi bashitse basaka inzu yose bakuramo imfunguzo zose baca bafata wa musore yari yasize mu nziwe bamujana kuri parke ya ntahangwa acategekwa kudasubira guhonyoza ikirenge muri urwo rugo icakurikiye ngo nuko imfunguzo zose umushikiriza manza wa sentare nkuru ya ntahangwa Ernest yaciye azishikiriza umukenyezi wa Gaston Ndimwo kubwuyo yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ngo hoba hariho akagwi k'abantu bafise ibyo bapfuye muri politike baba ariko bikika inyuma y'iyo dosiye imuhuza n'uwahoze ari umugore wiwe kugira ngo bamugirire nabi radio Nzamba agateka kawe imubajije yuko amajambo yavuze mu minsi iheze na cyane cyane ku byerekeye intambara iri muri Congo aho yavuze ko abana b'u Burundi bariko barahonera muri Congo mu ntambara itara u Burundi ishura yuko ibyo nyene nabyo atobifata minenegwe kuko harabo bafise ibyo bapfa muri politike muri kahise nubu bariko barashaka kubikoresha kugira ngo amugirire nabi.
Murakoze Jean Mayinda bashinze intambara zimaze iminsi mu seruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu kiyumanuko zasubiye gusutama amakuru atangwa n'abasirikare Burundi avuga ko iminsi ibiri heze hakomeretse abatari bake hamwe n'abandi bashika icumi bahasize ubuzima. Abagwanyi b'umuhari M23 bikavugwa ko hari ibice bakuyemo abo basirikare ku ruhande rw'isirikare cy'u Burundi baguma bazana abasirikare baza kongereza abari urugamba ibyo bita renfort mu mvugo ya gisirikare inkuru ya Bonfils Niyongere.
Izo ntambara zivugwamo abarundi zimaze iminsi zibera ahitwa Mwenga n'ahitwa Rubumba. Amakuru akavuga ko abasirikare ba Congo FARDC wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi co kimwe n'umugwi wa FDLR bari bagerageje kugwana ngo zibice ntibifatwe n'abagwanyi umuhari M23 ariko bihava bibi by'ubusa. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko abashika cumi bahasize ubuzima abandi batari bake barakomereka. Haravugwa kandi nabo barafashwe mbiri n'umuhari M23 na twigwaneho ariko imyidondoro yabo ikaba itaramenyekana. Intambara kuri uyu wa mbere zikaba zabereye imitumba iri hejuru y'igisagara ca Baraka kiri mu manuko bw'igisagara ca Uvira muri zone Fizi. Ku ruhande rwa M23 na twigwaneho naho nyine bavuga ko bashobora kuba baratakarije muri izo ntambara ariko abasirikare b'u Burundi bavuga ko bigoye kumenya ibitigiri by'abahasize ubuzima canke bagakomereka. Ku mutaga wo kuri uyu wa mbere haravuzwe kandi agatotezo kakorewe abanyagihugu b'abanyamurenge mu gisagara ca Uvira no mu micungararo bagirizwa kuba ivyitso vy'umuhari M23 na cane cane abari bagiye gushingura umwe muntu wa zangabo z'igihugu ca Congo yapfuye agize isanganya ry'indege n'umukenyezi wiwe. Ku ruhande rw'u Burundi baguma bazana abasirikare baza kongereza abari muri Congo ibyo bita renfort. Inyuma yaho hagarukaniwe ku rugamba abari bakomeretse bariko baratora mitende batarakira neza haherutse gushika iyindi bataye umuntu uheze ubu hakaba hari iyindi iri kumutukura mu myiteguro kugira nayo iheze ijabukanwe mu gihugu ca Congo. Ubu basirikare muri Congo b'Abarundi bakaba barenga 15,000. Mu gisirikare cy'u Burundi akaba gushika ubu atatu barashima kuvuga kuri izo ntambara zasubiye gusutama mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu yo mu bumanuka.
Murakoze Bonfils Niyongere. Intwaro ya Senderiste Dengo niyo ikwiye kubazwa ivyerekeye gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 kuko vyose ngo vyabaye kubera iyo ntwaro nyene ariyo yemereye Petero Nkurunziza kwihagira ikiringo ca gatatu gitari gikurikije amategeko nk'uko vyemejwe na sentare y'igihugu by'umuseruko bwa Afrika u Burundi burimo. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe Agena rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi. Iryo shirahamwe ribona rero ko umugambo CNDD ibyo usaba ko abashatse gutembagaza ubutegetsi batarungitswe i Burundi leta itarota yugurura imipaka ihana n'igihugu cy'u Rwanda bitagifashe na gatonyi. Ishirahamwe Agena risigura ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bashaka kugarukira ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'i Arusha yari abangamiwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Dutega amatwi ijambo y'Imana arungushira hamwe Agena.
Isentare y'i Arusha genere y'akarere ka Yafe yaciye ubanza yerekana neza yuko abagombye kwihambirira ku butegetsi abihambiriye ku butegetsi kuri manda ya gatatu aribo batumye amabi yose yashitse n'ayagomba gushika mu Burundi. Murumva rero yuko rero baniyumva ari byo bagize n'abandi leta yari yamaze gusenyura ibwirwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yari yubakiyeko. Urumva yuko ibyo bagize ahubwo babigize buhoro buhoro mbere yo hari iminsi n'abatari baniyumvare bari kubikora bijya bakoze baniyumvare kuko mbere bakanabikora mbere na neza gusumba hajya. Rero ivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe avuga rimwe na rimwe mbere ubusanga yisubirako amakisubira ahandi akavuga yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi asezeka ntibayowe buri karavuga ibyo mugatumba na ruhagarika ahare naho igeze ku rubandi baniyo barakavuga ngo ni kubica ngo ubuyo bopfa cyangwa bakaza urumva avuga yuko gupfa gupfira hariya iyo bari nuguza gutaha ari cyo kintu urumva no kuvuga yuko batashe buca babiyo cabica kuko urumva avuga ko gupfira hariya iyo bari cyangwa gutaha ari cyo kintu kuri we urumva rero yuko ku byukuri imvugo y'umuntu yitwa ko ayowe mu kigambo uri ku butegetsi yagufise ijambo kubari muri leta eka abamandateri politike bose abashise ku ijambo murumva yuko igihugu cyacu guke kiriko
ishyirahamwe ya jenari bandanya rivuga ko ingingo yo kugara impaka u Burundi buhana n'u Rwanda ari ingingo atabandi ikandamiza atari abanyagihugu ba nyabicari bisaba abategetsi gusubiramo iyo ngingo ku neza y'abanyagihugu n'ubunyene dusubiye twikire Jean de Wimana
ibyo byo kugara imipaka nta wundi muntu bigirira nabi atari umunyagihugu mutoyi kuko abanyagihugu nibo bagira imigenderanire bakajya kudandaza bakajya kurondera aho bisumamwo bakajya kurondera aho baca udufaranga bagakora utudandwa duto duto nta wundi rero imigeneranire bene iyo iciye ku mbibe ifasha atari umunyagihugu umwe mu bategetsi b'u Burundi baribagira yuko iyo babona abatunzi hanyuma abanyagihugu bato bato abanyagihugu bose bagenda bakokumva mu ibarabara kubera inzara kubera ubukene baribagira yuko ibyo bitashobora kubaha iteka kuko bica biboneka yuko ibyo batunze ari ibyo bibye abo banyagihugu ni nacyo gituma mu kuvuga ibyo kubugarana babivuga atabwo babagira ibyerekeye iyugagwa ry'imipaka igihugu cy'u Burundi kirakenye ntawe utabibonda ko kitagira igituro kitagira amadovize kitagira iki abanyagihugu bifumbereze none kwavuga ngo tuzomba twugaye ukamenga yugaye ababaje abaye u Rwanda ntamenye uko reka babaza abanyagihugu b'Abarundi buja kwisumamo mu Rwanda yego n'abanyagihugu b'u Rwanda barakeneye kuza kuruhukira mu Burundi barakeneye kuza kurondera icyo bashaka mu Burundi ariko tugiye kuraba mugano wa dupimye amazi na bunga udusanga abanyagihugu b'u Burundi aribo bakeneye yuko imigenderanire yugaruka yuko mipaka yokugururwa cyane cyane murumva rero yuko ibyo avuga uwo munyamabanga mukuru w'umugambi atacyo bifasha abarundi iyo utanguye kwicisha inzara bene igihugu ukababuza kuza kuyironderera mu kindi gihugu icyo bafungura ngende babaho ni ukuvuga yuko uburiko urababwira uti nimutegure intambara n'ingoga na n'ingoga kugira ngo mungwanye
inzamba
ishyirahamwe Parfeme gishinzwe gukangurira abarundi guhindura ibyumviro Parfeme risaba leta gukora ibishoboka byose kugira ihembe ku banywi b'ikawa itangura Faustin Ndikumana arongoye Parfeme akaba yabivuze yishimikije ko ihemba rya mbere ryahura ritangura mu kwezi kwa gatanu rigaherana n'ukwezi k'umunani ariko ngo ubu abarimi b'ikawa bakaba batararonswa agahembo kabo kurikira Faustin Ndikumana
nta munywi w'ikawa araronka ifaranga na rimwe kandi muri iki gihe ubu hari ubukene mu gihugu budasanzwe nta n'umwe atabizi njye nibyo biriko biraduga hanyuma himirije no kuba itangwa ry'amashuri amashuri ari gutangura muzi ibikoresho abavyeyi bategeza kugurira abana kugira basubire ku mashuri kandi muzi yuko ihemba rya mbere ryahora ritangura mu kwezi kwa gatanu ryamika mu kwa gatanu mbere mu mategeko gushika itariki 31 z'uko munani amahemba yose ategeza kuba yaragi haro ni ntara zimwe zimwe mbere batangura gushora ikawa ku mazine hehe mu kwezi kwa kabiri kumara amezi atandatu utarakubita ijisho ifaranga n'ubukene buhari n'ibintu yabaje cyane mbere bishobora kubajara muri ya ngeso mbi y'umugwazo hari abantu barindiriye kugira gurana amahera baze bayishure ku nyungu imwe idasanzwe ibyo bintu rero turasabye ko leta yogerageza kwishoboka uko ishobora kose itemba rigatangura ubavuba kuko biriko birafata iyindi ntumbere imyidehogo ni myinshi abanyagihugu baramerewe nabo ikigira kabiri leta iravuga ibijanye ngo no gushyira urutonde mu buhinga bwa none uko abarya ibikawa n'ibitaba by'ikawa muri byo bita ngo digitalization ibyo ntawe byanze ni byiza gutera imbere ku ruganda rw'isata bakamenya abayirima ibitegwa by'ikawa bihari ibyo si ikibazo n'ibisanzwe ubwabo ntibishobora guca biza bikamaza umwanya ubara gutyo hawa hachabu wazo none uwarosi yosa kuhikora alaisha uwe ya hilo nsegute uwinga yifitie nwe kuhikora kuko uimwanya ni muremuni hivi nungibi leo shura kwa wabida shura kutezi kiwazo matuwaru kwa batuwe nisho wita inara pilote chane gisatafi ahaname hame pilote bakore lako bakazo wanza furawa yuko ugo uwinga wakano ne mshumuka uko uwinga wakano ne nushura kububuga mungi umia yuga ni karamele kwa nabi kandi litimeza kwa gira yuko mwenye yuko aliwe wambere mumuri bifo bita shene ibijanye ni ikawa kuko ni wayirima ni wibabaza ni wayuhira aretse kuyirima igihugu ntushira kuronka cyangwa gaciro kuva mu ikawa
runani rwa masendika akorera mu gisata cy'indero fenasebe rurashima ingingo iherutse gufatwa n'umushiranganje w'indero François Habyarimana kugenekerezo rya 2022 Nyandagaro aho yasabye abayobozi b'indero mu ntara ko amashure yatanguje umwaka w'ishure yuhagarika ibyigwa kuko umwaka w'ishure tanguzwa ku mugaragaro n'ubushikiranganji bw'indero Antoine Manuma arongoye FENASEB avuga ko ibyo byakozwe n'abarongoye amashure bihaye uburenganzira bwo gutanguza umwaka w'ishuri ataragera ari akajagari tumukurikira
hariho amashuri yamaze gutanguza inyigisho z'umwaka ugiye gutangura wa 2025 gushyira wa 2026 aricyo cyatumye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yandikira ikete abayobozi b'indero mu ntara kwa 2022 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 ribuza kubandanya izo nyigisho umwaka utaratanguzwa icese turashima iyo ngingo kuko ikuraho akajagari gutanguza inyigisho hataragera byakuburenganzira abana n'abigisha cyo kuruhuka bakarangiza umwaka w'ishure bompi barushyira aho twovuga ko hari n'abatanguye uburuhuko bateje ukwezi kwindwi kugere kurangire aha twovuga nk'abanyeshure n'abigisha bo muri komine Kitaganzwa mu ntara ya Buhumuza bo mu mwaka wa 5 w'ishure shingiro aho umuyobozi w'indero muri iyo komine yari yategetse ko inyigisho zibandanya muri iryo shure birashoboka ko yoba yari yafashe iyo ngingo kubera ko ibitabo bikoreshwa muri uyu mwaka wa 5 bifatiye ku ndinganizo nshasha byari byabonetse bitebye mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka wa 2024 ushira wa 2025 ariko mu yandi mashure bakaba bari bahagarikiye aho bari bageje ni ukuvuga ko muri uyu mwaka mu gihugu cyose bize ibidakwiye muri kino gihe indinganizo nshasha igeze mu mwaka wa 6 w'ishure nshingiro murunani kw'amasendika yo mu gisata cy'inyigisho y'indero mu Burundi FENASEB dusaba ko ibyashitse mu mwaka wa 5 bitosubira abigisha bo muri uwo mwaka boronswa inyigisho zijanye n'iyo ndinganizo kare n'ibitabo bikaboneka kare kugire inyigisho zitangure kandi ziherere ku gihe
ngaje dusozera no makuru nk'abashimiye mwe mwese mutize yo mpinga shimira na bagenzi anje umbe si witikiwe bamfaje ko baturukanyiriza mugire amamba kumanya n'ibyanjye n'agahwa